dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mushinahe ya gatungwasa murakoze cyane gose kukanya mu radio ijwi rya Amerika nashaka cyane cyane tuvuge kuryane ziri mu mugambwe CNL hari abagize biro politike y'umugambwe bakoranye baragena umuyobozi mushasha uyu mugambwe umufasoni yitwa Imakule ntacho bakimvuna ibyo genwa giwe mwembe mwajyakiriye gute
kandagenwa n'ubuswakanye nk'ubundi bwa mbere na mbere cyo mwomenya nuko ibiro bikuru by'umugambwe bitwagwa n'umukuru w'umugambwe niba ashaka kubituma ko cyangwa bigatuma ko ni n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ari we abuserukira imbere y'amategeko iyo hapfuye umukuru w'umugambwe nta biro bikuru byigeze bikorana rero kugira ngo byige icyo kibazo kiretse ako kagumbi k'abantu cumi kiyitangwa niyo biro kuko nibyo biro bikuru by'umugambwe bigize ibiro by'umugambwe bigize n'abantu 25 ntawe ntavuga ati iyo nama bavuga ngo barakoze ntavuga ati yarongowe na naka ivyizwe byari ibi n'ibi n'ibi badutse bavuga ibyo ngene bitwaje ngo sindi hafi bagaca bavuga ngo rero ngo ngo kibazo cy'umukuru w'umugambwe ngo kiragaragara aho bibaza rero yuko kubera nari nafashe urugendo njya muri Tanzania bibaza ngo camerayo ivyo rero na mayeri bariko barakorana na CNDD-FDD n'umushikiranganji w'inkorayo hagati bariko barakoresha kuko ivyo vyose ntaho bishikana n'ahatoye
ariko muravuze ko umukuru w'umugambwe yari ahari ariko amatwi yadusubira ivyo biro nyene bivuga ko vyabakuye muri ico kibanza
yakora bisunze ingingo yihe itegekeriye ya kugira ngo bavuge yuko umukuru w'umugambwe atari ni mujya aba yapfuye mujya batagishoboye kurangura amabanga kubera kumbure ubugwayi cyane kubera iyindi mpamvu none sindiho narapfuye sindi muzima ese ndagwaye ndasinzikaye ku buryo ntaurangura ibikorwa byanje sinonda ku kazi ka misi yose none icyo bifunze nabo nibike kugira bavuge ngo ikibazo cy'umukuru w'umugambwe kiragaragara
mu birego
bategeko babeshe ngo ubahagarara amagongo y'amategeko baragumutse ahubwo bakwiye gufatirwa ibihano nk'abagumutse
mu birego bashikiriza bavuga ko mwebwe muhonyanga amategeko agenga umugambwe gushikaho haba n'ubwo bakwashobora kuba ubwicanyi hagati y'abari umugambwe ari nacyo cyatumye ubushikiranganji bw'intwaro hagati buhagarika ibikorwa by'umugambwe nk'uko byatangajwe ivyo birego vyovyo mubivuga kwi
nibaza ko ari ivyo bategura mu mitwe yabo vyo bipfuza gukora none ubwo bwicanyi hari aho murabwumva hari aho murumva abaryanye ngo bariko bapfa umugambwe ivyo ni ivyo bitwaje kugira ngo umushikiranganji afate ingingo zitagira umutwe n'amaguru ngo baburizemo ibikorwa by'umugambwe kuko intumbero yabo ni uko umugambwe wabuzimanganya basigare bakorera CNDD-FDD kuko nyine abandi bayikorera ibanga ubu rero baragiye ahabona baronda rero inzira zose rero umugambwe rero ngo ufute icyo abantu bakivugi umushikiranganji nawe ariko akora nk'ibyo nk'ukorera umugambwe wiwe kuko ingingo yo guhagarika umugambwe mu bikorwa byawo ntawubasha yari abifitiye kira noneho kugira ngo umugambwe uhagarikwe gukora ibikorwa byawo ni uko warenze amategeko nta cyaha na kimwe umugambwe wabwirizwa none ibyo umushikiranganji yagize bumva ari bike si cyerekana yuko nawe nyine ariko arakoreshwa
muri iki gihe umugambwe urongowe nande
umugambwe urongowe n'undacyeho n'umushikiranganji arabyimanga n'umukuru w'igihugu arabyimanga
abantu bakoresha amanama ni bande muramaze gukoresha amakoraniro muri iki gihe
nta makoraniro dukoresha kuko ingingo y'umushikiranganji ihagarika ibikorwa by'umugambwe
hoba harabaye nk'utwigoro hagati y'izo mpande zose za CNL ko gusubira hamwe Terence Manirambona mu kiganiro yahaye ijwi ry'Amerika yari yavuze ko uruhande rwiwe rwiteguriye kuganira na mwebwe mu gihe muba mubikeneye ivyo bintu biramaze kuba canke muba mugambi wo guhura hagati yanyu
izo ni imvugo z'iwabo kubera babaza ivyo bavuganye nabo babakoresha mugabo twe twaranikiye umushikiranganji tumumenyesha yuko duteguye umwiherero kugira ngo tugucane nabo bantu tuvugane ibibazo bikeje no hino haje ku mwihezo w'abahinga kugira ngo bidufashe kutumbera igihe twotora umuti w'ibibazo bihari umushikiranganje aca bisukamo amazi arabyaha ngo ntibishoboka wakavuga ngo wakorana ngo ibiro bikuru by'umuganga byo muri 2019 akirengagiza yuko muri ibyo biro bikuru harimo abafatiwe ingingo bahagazwe mu mabanga kubera amakosa y'iwabo abo nabo ntidushobora kwicara rero ngo ni ibiro bikuru mu gihe bari mu bihano mugabo dukoze ikintu cy'umwiherero nabo bakacamo n'abandi b'inararibonye tugaca hirya no hino ibibazo bisa n'ibintu byumvikana mugabo kubera umushyiranganzi azi ibyo bapfunditse aca abyirikiraho ngo icyo nabyo ashaka umuntu aca yibaza ikibazo none umushyikiranganzi agomba gutegeka umugambwe nagira ngo umugambwe niwe witunganya wenyine impanuro umushyikiranganzi yotanga ntiyoca afata yuko ari itegeko kuko umugambwe urigenga ntabwo ari umugambwe w'umushyikiranganzi ngo avuge ngo ntegetse uku ntegetse kuriya niho rero ibintu by'i Burundi byapararaganiye niho umuntu yibaza ati mbega igihugu none kiriko kiva kiriko kicaye abantu barahunyanga ibwirizwa shingiro imbona nk'ubone bagaca bitwa bacagaho bagaca ku isuzu ugenzi ubare bariko barubahiriza ngo ikore ibwirizwa ry'amategeko ariko bararenganya abantu
murashikirije ibirego bivuga ko ubutegetsi bwabukorana n'urwo ruhande rwa CNL inyungu ubutegetsi bwoba bwishyizemo n'izihe
inyungu bufise murabona ko byose ari ukwigungirako nuko bashika muri 2025 bari ku rubuga bonyine nta kindi bashaka nta kindi bifuza baranabivuga bamwe bamwe muri bo
abanywanyi b'umugambwe bari inyuma yande hagati ya mwebwe na Terence Manirambona
abanywanyi b'umugambwe bari inyuma y'abarongozi babo bemera bari inyuma yanje yaba bari inyuma yabo ba Terence ndeka bakarabaye
igihe mwibaza ko ayo matati azorangira n'iryari igihe mwibaza ko muzosubira kuronka uburenganzira bwo gutunganya amakoraniro ntaryari
igihe nacyo twamenya mugabo twari tugumana ivyizere kuko ivyo vyose naho umuntu yogerageza kwipfuka mu maso ngo ntabone ukuri impera n'imperuka arateka akakubona nibaza kumushikira nganje azote bakabone yuko ivyo ariko arashigikira bidashigikirika bindi ntwaro yiwe takareka ariko nimba bemera yuko imigambwe ihari wenyine akwiye kuraba yoye kuvuga ikintu ugaca kora igihushane cyacu ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere yandikiye ababuramatari n'abamutaneri ngo bareshye imigambwe yitegembye wenyine ejo bundi ku itariki 12 z'ukwezi k'umunani ingozi aravuga ati imigambwe yarayipfunye akagohe niyitunganye yisunze ibwirizwa ryo kwa 16 z'uyu mwaka 16 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka none bigenda gute yuko twe twokwitunganya tugakora ikoraniro kaminuza wenyine yaduhaye uburenganzira bwo kuyikora mu nyuma agaca yivuguruza ngo si ibyo mu ikoraniro ngo si ibyo ngo nta na kimwe ngo yemera ngo mu byavuyemo agaca avuga ngo twe tugume muri 2019 kandi ibwirizwa rigenga intwaro y'igihugu ritomora yuko mu maprofesa agiye kuba 5 amakomine 22 twebwe ntidutere imbere tubohera amaboko imugongo umva cyangwa ikintu n'igihushane cyacu ahubwo ngira ngo umukurira yari akwiye gufata ingingo akamuhaye ikibanza kimukwiriye kuko ariko aratukisha leta
mu gihe cy'amatora yaheruka mu Burundi umugambwe CNL wari hamwe ariko ntiwashoboye gutsinda amatora ku bwanyu ingaruka izo njyane ziri hagati y'imice ibiri ya CNL zizogira ku matora yimirije mu 2025 n'ihize
nibaza yuko nimba 2020 byagenze uko byagenze nuko abo batuki nyine bari baturimo mu gihe batazo bari kumwe natwe ndibaza yuko bizogenda neza gusumba
mu Burundi imigambwe yama yacanyemo CNL si umugambwe wonyine ucanyemo hariho imigambwe myinshi yacanyemo ifise imice myinshi cyane rwose ku bwanyu ni kuki hama hari imice hagati imigambwe byarabaye muri Pona byarabaye muri Fodebu eka byarabaye n'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ku bwanyu ibyo byose byoba biva kuki
biva yuko intwaro ziri mu Burundi ni intwaro zamaze zishimiye iki ku kuryanisha abantu zigatonesha bamwe zigakubira abandi ni intwaro zidashaka yuko demokarasi by'ukuri ishinga imizingo yuzubahirize icyo abanyagihugu baba bashinze ni intwaro zijyaho niwashaka mu nzira z'igikenye naho biba byitwa ngo byakire matora hari imvugo bavuga ngo guhinyanyura ivyo abanyagihugu bashinze sivyo geza ngo bitangazwe igikenyero cyo kiba kiriko kirakora mwene abo bantu rero baca bibira barondera inyungu ziwabo uko amaro bariko araryanisha abana bariya kugira ngo bigumire mu cyo muri ibyo bibanza ivyo bizorekaranga abantu nyine ndavuga ni abanyepolitike turakwiye guca kenge umuntu atakamenya yuko agiye muri politiki atagiye kuja kurondera amaronko yiwe agiye kurondera ineza ya bose muri icyo gihe ntabwo ntiyo kubwira ngo ucanemo na mugenza wawe ngo we ngo aragukunda we ngo aragushyigikira uzi yuko icyo uharanira atari inyungu zawe zibwite uharanira inyungu za bose ibyo yuguhendesha byose ntiwo bimwemerera
mwoba muri kumuvuga ko amatora yabaye aheruka mu Burundi atari amatora yagenze neza atari ubutegetsi bwavuye majwi y'abanyagihugu
niko biri nuko n'ukuri
ubutumwa mwoha urundi ruhande rw'umugambwe CNL gushika umuntu ubikana n'inkubi
nimba bashobora kubwumva nubabwira nibakubita akatima ntembero bigarure kuko ababikoze imbere y'iwabo bamwe bamwe twabona ingene bariko barabaho mu buzima bwa misi yose si ibyo umuntu yokwifuriza uyu cyangwa uriya mugabo wabahenda bari bazi yuko bashikanye muri paradizo nibaza n'abandi bosubiza amaso inyuma bagasubiza ibirenge hasi inyungu bashaka bozironka biciye mu muganga gusumba bazirondera ku gatwe k'iwabo kuko abazirondeye ku gatwe k'iwabo ntazo bashikiriye bari baje ko bazishikiriye mugabo uno munsi tubona yuko atazo bigeze bashikira
ikintu muri ko murakora kugira ngo ibintu bije mu buryo ku bwanyu ni nk'ibihe ibintu muri ko murakora muri iki gihe
twebwe dukora icyo tubashije tugerageza kuvugana n'abo bategetsi tubereka nimba bazotewe bakabyumva bashyira ukuri aho ukuri gushize boye kunangiriza imitima bitiranya igihugu n'umuganga wawo ku buryo ibyo bukora byose umurenga wari korabikora ku neza y'umuganga wawo gukora ibintu ku neza y'igihugu cyacu kuko ibigambwira abaye igahera mugana igihugu kizobandanya icyo bakiza rero ni uko botaha uburyo tubabwira bakareka gushyigikira abantu bariko barondera kudurumbanya umugambwe ngo ni uko umugambwe wabo wo ubyungukiramo bakaraba ineza y'igihugu igihugu kizotera imbere kubera yuko abantu bose bamerewe neza abari mu mashyirahamwe mu migambwe cyangwa n'ibindi bashoboye kubana mu bwumvikane atanjyane zihari niho igihugu kizajya kigatera imbere nayo rero kwamiza abantu mu nduru umuryane n'ibyo bakubaza ngo bariko baratera imbere ejo hirya y'ejo bo kwisanga bariko nabo nyine basubira inyuma
hari abantu bashobora kwibaza ko imvano ari ibyane ziri mu mugambwe CNL aho kuba ari ubutegetsi bushobora kuba ari bwo buri inyuma yabyo ibyo mubivuga kuri
yaba ari ibitanguye uyu munsi atari ingendo twabonye kandi yashyikiye imigambwe nka yose yitwa yuko ikibura leta uvuze ngo ni inyane ziri indani mu mugambwe bwabo umugambwe bwawo nta njyane zirimo cyane cyane tuba injyane zihaba kuko sike kimwe n'aho bagwanira ibiti ati we hariya we hariya oya mugabe ibyo ni ibintu bikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi kira none ubutwara umugambwe sende defitede ntiyabyivugiye ngo ko yambwiye mugabe sindibuga ko yanabibwiye sindabizi ashobora kuba yibaza ko ari byo yambwiye ngo ninjire muri sende defitede ngo cyangwa ngo umugenzi wa sende defitede ngo ataraho ngo nzobona ese ngo buri iki kandi abivuze muri ibi bihe nyine urumva abo nabemera kuba inshoreke za sende defitede nabemera kuba bo kwinjira muri sende defitede kumbure baca bakoresha abo rero kugira ngo rero bapfuruge abandi mugabe ibyo byose rero kuba babigize iyo myaka yose iterambere ry'igihugu cyabikuyemo ni irihe
agatumwa rwasa murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwateguye ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika murakoze
namwe
twaronse kandi akanya ko kuganira na Terence Manirambona ku rundi ruhande umugambwe CNL musiana he Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutari kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane tuvuge ku ndyane zimaze igihe mu mugambwe CNL ejo bundi mwara umurwi nshingwabikorwa w'umugambwe waragenye umufasoni Marie Immaculée ntacyo bakimbona mu kibanza cy'umukuru w'umugambwe ariko icyo kibanza umukuru wa CNL wa kera rwasaga tubona cyavuga ko ari wiwe ibintu byifashe gute muri iki gihe
nibyo icyo umugambwe CNL umazemo mbere cyo bakikwizeho umwaka wose kuko cyari cyatanguye mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze ariko kigenda kumera nk'igi yabona ku cumi na rimwe uko byifashe rero mu shingamateka imagenzo wa Kimbuna yagenwe nk'uko ngo kugenwa kuko n'amategeko y'umugambe atanga uburenganzira bw'uko iyo umukuru w'umugambe atagiye hari cyangwa yabwiye amabanga yiwe umunyamabanga mukuru w'umugambe wateguye ikoranye ya kaminuza no kwinasubirizwa ariko nawe ntiyashimye gufata ayo mabanga imaze kugaragara yuko ntega akora zirikugwa ahabwa n'amategeko y'umugambe turasoma amategeko dusanga yuko uwuca akora ibikorwa bikurikira uri mu bikorwa by'umugambwe asumbya imyaka abandi ubona we rero ni mari makire nashobora kubivuna kandi ko arongora ibikorwa abari umukuru w'umugambwe arongora ibyo bikorwa by'umugambwe uko rwego rigorongora umugambwe mugakabaja imbere ngusumbya imyaka abandi niko amategeko y'umugambwe bivuga
muravuze ko umukuru w'umugambwe w'icyo gihe atarahari ariko uyu mukuru w'umugambwe ari mu Burundi kandi aremeza ko ariwe akiri umukuru w'umugambwe kandi ko iyo ngingo mushaka mwayifashe igihe yaragiye muri Tanzania mu kanya gatoya
iyo ngingo se yafatiwe kuko ikibazo kimaze umwaka wose ni utwigoro twakozwe kugira ngo kumbura icyuka gihoshoroke hama gusaba yuko abantu bicarana kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bibandanye bikanka kumva mbere n'ubushyirangane bugezwe by'ikurikirana ry'imigambwe bamusabye yuko yohuza impande zishyamiranye hanyuma harageze n'igihe twicara adusaba n'imbabazi maze turabatinda ahubwo bizobandanya hanyuma tubona kuko biguma bigorana afata ingingo zo kwirukana bamwe n'abandi bigihuye n'amategeko urumva rero ingingo ntihafashe kubera atarahari ariko twasoma amategeko washa dusanga ari ibintu byinshi cyane bituma atubakishobora kurongora umugambwe nk'uko twabishyikirize itariki ya kane y'ukwindwi muno mwaka ibyo bintu byose rero ntihashoboye kunabyisigura ko ngira ngo gushobora uno munsi ntashobora yigeze abivuga ko niho rero twavuze amategeko y'umugambwe akurikizwa rero kugira ngo agahite mu burongozi bw'umugambwe ibyakoze kubera atahari byakozwe n'isumbwe nk'uko amategeko y'umugambwe ateganya isumbwe kandi izo yagiye atashoboye no kwiregura ngo ajye mu mugambwe amenye uko byifashe
kuva aho mufatiye iyo ngingo aho umurwi nshingwabikorwa wafatiye iyo ngingo muvuga ko yagenye umufasoni Marie Immaculée ntacyo bakimbona ibikorwa amaze kurangura n'ibihe ingingo yafashwe n'umushinjacyaha ajejwe intwaro hagati umutekano mu Burundi iracababuza
iyo ngingo by'ukuri yafashwe mu bihe bitoroshe kuko abagize ibikorwa by'umugambwe bamaze gukorana bakabona yuko ibikorwa bisa n'ibyahagaze tukabona ingingo umushinjacyaha yafashe ariko naho yasabye yuko twawuzura umukuru w'umugambwe yo gucarika abo bajyaniye ibibazo abyana nase tukabisaba abyana iyo ngingo yaje mu bihe bitoroshe kuko ubu bikorwa by'umugambwe n'ibyahagaritswe twisunze itegeko ryatanzwe n'ubushikiranganje rero gushyira uno munsi ibikorwa nta manama ashobora gukorwa twarasabye umugambwe yuko yoha ibikoresho bya ngombwa tugeza gufata ubuyobozi mfata kibanza turanagenda mbere twamwandikiye ikete arifise tuca dusanga uwo munsi ingoro y'umugambwe irugaye turasubiye inyuma urumva rero gushyira uno munsi n'ubuyobozi mfata kibanza yaranse kubuha ibyo bikoresho kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bitangure kugira ngo duhe akaryo yuko ibyo byanse ko atunganya guhuza inyangamugayo kwegeranya abanywanyi turabiba uko ubuyobozi mfata kibanza bwogerageza kugira ngo bwegeranye abanywanyi dusubire ko amateka biteganya n'uko ubushyirahamwe bwabisabye
kuvuga kuba ngo uruhande rwanyu utarashobora kuronka uburenganzira bwo gutunganya amanama no kugira amakoranyo mu bisanzwe inyuma yaho hafatiwe ingingo byo babivuga ko ubutegetsi bwa leta y'Uburundi butemera ubutegetsi bushasha bw'umugambwe CNL
nibaza ko icyo bisigura kuko twebwe inyuma yo gufata iyo ngingo ubushyirahamwe twamutse ko waza gukora umugambwe yasubiye kwandika ubushyirahamwe amwandikiye arabyiza musabye hamushyirahamwe nawe tuvuga ko yanamwishyuye no mu biganiro twumvise bahakiye kubimenyesha amakuru by'ino iwacu mu Burundi turumva neza yuko avuga ati ibibazo uri gutegura ikoranira kaminuza byumvikana yuko yabona yuko atagize uburenganzira bwo kwitegura kuko no kugira ngo itegurwe ikorwa hisi mu mateka y'umugambwe uyu munsi rero turarindiriye yuko ababijejwe cyane inyangamugayo zinonka ako karyo nk'uko ubwo burongozi bufata kibanza bufata ibintu buzima kugira ngo tubane n'ibikorwa kuko abantu banyotewe gusubira guhurira mu ngoro y'umugambwe bakagira amanama abantu banyotewe yuko basubira guhura bakaramuka n'inyangamugayo atari kurabana ayingwe kugira ngo by'ukuri umugambwe usubire wegerane kuko niho by'umugambwe ufite kubera amategeko bari karaza
mwigweje mugatohoza mukaraba mu banyagihugu bahurikiye umugambwe wanyu umugambwe utarasambuka CNL aho muona bahengamye hehe umurwi bashike no yuhe hagati ya wewe na Gatangwasa
umugambwe wasambutse uko iyo hari kibazo iyo hari umuntu yakoze amakosa mu mugambwe agahanwa isigura ku mugambwe usambutse kuko ikibi gusa no kumuntu akora ikintu kisoza amategeko ubu rero amategeko yakurikijwe hama n'uwo yagize yagizwe ntaje kubyisigura ko n'umunsi rero ntabwo ngo hari ngo hari ngo uruhande ngamihana hariya abantu kumbure abanwayi b'umugambwe barifuza yuko basubira kwa cy'umugambwe kandi bibaza yuko mu cyo umugambwe niba bakurikira umuntu bakurikira umugambwe hanyuma niho eza bikabandanye neza kuri kwambi umunsi rero mutubwiye ngo kwa kanaka no kwa kanaka gusa mbwa ari ikintu kimaze iminsi kiboneka kandi giteye amakenga ni uko hari abantu bagize iminsi bagomba kwigenza ku banwanyi b'umugambwe ijya n'ino bakiyitira ngo unabashimishije Gatangwasa umuntu akaza nk'aho ariko aratembera mu bucuti mu bagenzi cyangwa asangiye n'umuntu agafana abantu bakaza kumufotora cyangwa bakakumubwiza bari mu nama twabaza kuza bumva ngo abatabashyigiye Gatangwasa bumva turume ngo ni byiza kudagaza ni kugomba gusenyurira abanyagihugu ku bandi kugira ngo bashwane kandi nizera yuko ibikorwa by'umugambwe nta nguvu zijyamo n'abantu bo nyine bagira bumva ko bateza guhurira hamwe umugambwe bakegeranya akamuro byo gushyigikira n'akagiranaka bakumva yuko bari inyuma y'izindi z'umugambwe iyo tubona rero bino minsi bikora boneka bino minsi umengo agomba gutuma abantu bamushyigikire hama baheze batere ingorane abandi mu gihe atatuba bavuze iyo tubagiteye amakenga yuko biboneka muri ino minsi yanino mu gihugu
mu kiganiro twagiranye araheze amezi nk'abiri mwaratubwiye ko mwifuza ko hoba ibiganiro hagati yanyu n'urundi ruhande rwa Gatangwasa agato mu kiganiro umushyantare Gatangwasa nawe yaduhaye umunsi avuga ko nawe nyene yoshimishwa no kubona ko impande zose zisubiye mu biganiro icyo cyumviro mu kivuga ko
ibyo biganiro byaranse kuko niba yo byibuka nawe nyine nuko njyatavuganye twegeranye tariki 12/18 z'2 niho habaye intambuko ya mbere yo kudukwica kera na mutu kugane ibibazo byabaye tagira kuba umugambi mbe haciye amezi ashika nk'6 mbere wanashaka arabona ko yagize ikosa aradusaba n'ikigongo turi mu nama y'ibikorwa by'umugambi mugabo nishaburije ko munyuma hakorwa ayandi makosa menshi gutegura amakoraniro ya kaminuza kisunze amategeko gukura abantu nta kintu na kimwe ubagiriza twebwe ubwacu itariki 2026 z'ukwezi kwa 6 icyo twe twamusabye tuti nada twishaje tugira ibyago kugira ngo ibibazo bihere bukeye kabiri acasohora ingingo yo gukura abamusabye ibiganiro n'umusire yo gutangaza yuko hakorwa ibintu nka bene byonye ukumva umuntu ngo nifuza ko tuyara kandi ariwe utwigoro twose bari gusubiza hamwe no kuyaga biciye mu mugambwe yabyanze mbere akabiburizamo ni bari ko yagiye uno munsi yo dufasha kugira ngo umugambwe ntugire ibibazo bitandukanye ugume umengo urugani ahantu ama ahe ngo bubasha izo bikoresho kugira ngo ubuyobozi bufata kimanza nabwo bugerageza kubuza abantu kukumva wewe ko byamugoye bya munani ariko twifuza yuko ayo mugambwe wo kwegerana kugira ngo twitegure ibindi bikorwa biri imbere ko ni byinshi cyane
ibya neza umugambwe senere ziyamaze igihe nk'uko namwe ngwi mwabyivugiye mbega abarongozi uyu mugambwe haba ku mpande zose barabona ingaruka izo njyane zishobora kugira ku matora yimirije mu 2025
twebwe ubwacu nk'abagize ibirego by'umugambwe ingaruka zo zizogura mugabo nibaza yuko hakiri kare kugira ngo umuntu abone yuko zoba nyinshi gushumba kuko uno munsi umugambwe usiye kutifu gakora ibikorwa by'umugambwe abanywanyi barasaba bakitunganya twoja mu kiganwa nk'abandi n'indi migambo yose ariko ibi tubona iyi ngendo wazora ngo umugambwe aguma azana yo kugomba gucanishamo abantu ko twonijyanira mu gihugu niyo ahubwo ufise inkurikizi mbi cyane twifuza yuko yoyihagarika ku neza y'umugambwe no ku neza y'igihugu kugira ngo by'ukuri umugambwe senere witunganye hamubandanye gukora ibikorwa bya politiki n'indi migambwe iri mu gihugu cy'u Burundi muri icyo gihe rero ntatubuza yuko umugambwe ugumana ikicuza ryawo mu gihugu mbere ukanakorana byiza gusumba ibimaze gukorwa mu myaka iheze
umushyantare Gatangwasa arabandanya kushika ibirego bivuga ko mwebwe mukoreshwa n'ubutegetsi bwa leta y'u Burundi ivyo birego mu bivuga kwi
naho rero hari bihushane nta muntu yovuga ko keneye ko abantu bayaga hama akaza kubagiriza ibintu gusigira ibyemezo nizo zagize nyene yatanguye kuzana mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze ariko nta cyemezo na kimwe yigeze aronka ni nazo nayo yasabiye n'ikigongo avuga ati njye murambabarira nakoreye ku makuru atariyo urumva rero kumva bicuvuga uno ntiyigeze kumbure yiruka ko yanabivuze ntiyigeze yiruka ko yanabivugishije ibintu bwiwe urumva umengo tu umuhahandi nyene mwishigira urumva rero ko zagiye igice n'izemezo biba tari biba zakongena kandi nziza mugihe ifuza ko iba yifuza ko muganga by'ukuri ubanda ikora hano abaho nuko uyu muganga yabyifuza
mu kanya gato cyane rwose mu gihe mwoba mufite ubutumwa mushikiriza mushikana agatondo rwasa bwoba ari nk'ubu
ubutumwa bwa mbere twumushikiriza nuko ko atashoboye kwiyegura ku byo abagize ibintu by'umugambe bamwagirije tumusaba yuko yoreka umugambe ariko by'umugambe bikabandana kuko umugambe ufise ubuzima burebure burengeye k'umuntu nico gituma tumusaba yuko rero yakoze ibikorwa bitari bike mu myaka yahera uno munsi nimba bitagishoboka yoguza ko abandi ibikorwa bibandanya ku neza abanyamugambe no ku neza y'igihugu ariko ndamusaba yuko rero tukamusaba yuko yo ireka ubuyobozi fata kibanza nabwo bukagerageza guhuza no kunga inyamugayo gusumba ibyo tubona uno munsi mwengwe haba agomba kuzitatanya kandi tubasaba yuko yo kumva neza yuko ari inyamugayo atashoboye konona ari inyamugayo aguhura n'ubundi mugenzi bakayaga ari inyamugayo gufasha igihugu twese dufite uburenganzira n'ahatarakimwe umuntu bagejejwe ibintu bisanzwe
Manira mbona murakoze cyane ngo se kukanya mu hazi radio hizo ya Amerika
murakoze nawe
dusangire ijambo
Tu Frederic nkundikije n'abatumire bitabiriye ikiganiro cyacu dusangire ijambo uyu munsi Namwe jute mwatwumvise aho muri hose nongeye kubashimira mbabwira nti murakarama
It's the MP record Dr. Mash production
Holy seven your star Sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe Nasikilize sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huche beshi Muri franga ya kose vjishi Agasaro kaburaga
kaboneke beshi Ejo hiza na yo ya koze jishi Tususuru kena muzika ya koze jishi Amerikana Iwayo munara Ejo hiza na yo ya koze jishi Tususuru kena muzika ya koze jishi Amerikana Iwayo munara
Sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
tu